ni wa mwanya ikiganiro muri sanga turacyari muri ya misi 16 amakungu ariko ararabira hamwe amabi yakoregwa abakenyezi iyo misi ikaba hari yo kwiyamiriza ubugizi bwa nabi bufatiye ku gitsina no kugerageza gukora ibishobotse byose mu guhagarika ayo mabi yakoregwa abakenyezi ubu rero mu kurondera ibishobotse byose kugira ngo ayo mabi ahagarikwe turacyari ko turiheza ibibazo n'amabi akoregwa abo bakenyezi iyo misi 16 muza makungu ni misi yatanguye ku itariki ya 25 z'ukwezi guheze kwa 11 ikazoba irangira ku munsi wa 4 ukurikira ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 kuri umunsi wa 5 aho dusanzwe tubashikiriza ibiganiro biraba hanini ibibazo by'abakenyezi turabandanya ikiyago kuri iki kibazo twiheza amabi ayariyo akoregwa abakenyezi nikiriko kirakogwa mu gutabara bayinarugo mu Burundi. Reka ariko tubanze twakire abatumire bacu turi kumwe ku telefone na Madame Josiane Christa Karirengera arongoye ikigo Seruka ni kigo kiri Bujumbura mu Burundi kikaba kigwanya amabi hakoregwa abakenyezi na cane cane abafatwa ku nguvu. Ndabaramukije Madame Karirengera muraho murakomeye.
Ego turakomeye sabaramukije natwe.
Ego kaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze.
Turafise kandi na muganga Manira imbere Corneille avura ku bitaro bikuru by'intara ya Ngozi akaba akorera mu gisata cyo kubaga. Muganga Manira imbere ndabaramukije namwe muraho neza.
Ndabaramukije nanje.
Yego kaze mu kiganiro namwe.
Murakoze.
Yego. Amabi akoregwa abakenyezi ni menshi cyane hariho abatotezwa abasinzikazwa amatungo yabo bifatiye ku gitsina cyabo hariho abasinzikazwa umutima hariho abasinzikazwa imibiri yabo n'abatari bake bicwa. Reka tubanze twumve incamake y'inkuru y'umukenyezi yishwe hirya yejo ku munsi wa 3 yishwe n'umugabo wiwe mu ntara ya Kirundo. Twayiteguriye iyi nkuru na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze mu Kirundo.
Uwo mukenyezi yaraye yitavye Imana inyuma yo gukubitwa n'umugabo wiwe Nsabimana Sirire w'imyaka 39 yarazwe ku izina rya Kamarata Venancia yarafise imyaka yaba 30 abagiye kumutabariza imbere yuko acikana kigoyagoya baratubwira uko babisanze.
Twebwe twaragiye tumaze kugenda dusanga umugabo aricaye umudamu nawe aryamye hasi duca turamwegura duca turahiga mamota mutwara kwa muganga bo nta wabonye inkoni aho boba bamukubise nuko yoba hari nk'ikintu cyamukomerekeje baciye bamutwara kwa muganga muri iryo joro.
Ikintu cyarababwiye ko muri urwo rugo hoba hariho ikintu kitameze neza ni giki.
N'abana twumvise barimo barakoma induru barira duca tucakura abadusanga nyene umugabo yicayeho arimo ararira umugore nawe atapfuga na kimwe aryamye hasi.
Ku ivuriro rya Vyanzo aho abanyagihugu bo ku mutumba Gatare bivuriza umuforomakazi twahasanze aremeza ko bakira kenshi abakenyezi bakomerekejwe n'abagabo babo babahohoteye. Mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye iyo nkuru. Twabamenyesha ko umugabo w'uyo mugore yishwe ubu ari mu minwe y'igipolisi cy'Inyamiramabi. Akandi karorero twotanga ku mabi akoregwa abakenyezi naho umwe mu bakenyezi bari bitavye ibirori byo gutangura icese imisi 16 mpuzamakungu yahariwe ukwibuka amabi akoregwa abakenyezi mu ntara ya Makamba mu ndwi iheze kugerekerezo rya 25 z'ukwezi kwa 11 yashinze intahe avuga ati:
Narakize amagorwa hewe n'umugabo hewe n'umuryango uwampamvya niwe yankubita uwundi wese naho nakoma induru atanu mwagira ati ewe takira iyo saha ndibaruka umwana w'umukobwa nta gasume naroze nta gasabuni naroze inzara iragomba kunyicira mu kiriri hanyuma ndakenyera ndacingero ndavyara uwa kabiri biba byakundi ati noneho ntako tugize mukungu bita umugenzi wanje akangu bita yafukiriye mu maso amenyo arakoroka harabaho uguhahamuka aho naryama wasanga amosozi yuzuye hasi ariko arajojoje.
Ayo majwi yatororokanijwe na mugenzi wacu Fidelity Ishatse aho hari mu ntara ya Makamba kuri uyu wa 3 w'indwi iheze. Duhere kuri mwebwe Madame Karirengera Josiane, iyo mwumvise canke mwakiriye umukenyezi yakorewe amabi nkayo mwumva mute mwiyumvira iki?
uko ubivuze ni ibintu bitoroshye kwakira kenshi kuko uri kuraraba nkuko hari uwo wabivuze mu babakira si bake n'abantu batari bake batamu kigoseruka baje bafite ingwane nk'izo ubu ariko bo batunganiriza birakora ku mutima gabo kuko abari abantu baronse ubuhinga bw'ushobora kubafasha barafite ingene bigenza n'ingene baronka nabo ifashanyo kugira ngo bashobore kuba muri ibyo bintu muziriza misi yose nabo nyine bararemeshwa ibaremesha abandi gusa nabo bararonka abandi babaremesha kugira ngo bashobore gutekana bagire n'ingufu zikwiye ushobora kwakira ibintu byo bisa n'ibyaha biremera bibabaza umubiri bikabaza n'umutima
yego birumvikana ni byiza cyane kumva nabo nyine ko baremeshwa bakaronka bagafashwa muri iki gikorwa kidasanzwe nk'umukenyezi nk'ubu abaciye mu byago nk'ivyo abituye kubiroseruka mu mufasha gute kuri izo ngorane mwumvise zo gukubitwa zo guhohoterwa zo zose yavuze muri make ku kigoseruka mu mufasha gute
guseruka ugamena mbere n'ikigo gikora amasaha yose 28 kuri 28 igaca kibafasha mu kubafasha mu byeke kwa muganga ugambere na mbere iyo ari umukenyezi yakubiswe cyangwa yashyizwe n'abo mabigusha tuva ku ngufu abafite kenshi gukubitwa batafite ububabare ku mubiri bishobora kuboneka iyo ari ibikomere cyangwa imvune hariho abaforoma n'umuganga bamwakira bakamuvura bivanye kuri ubwo bubabare buboneka ububabare butaboneka cyane cyane kenshi usanga ku mutima hariho abapsikologa aho twita mu kirundi abaremesha nabo nyine barabafasha mu kubumviriza no mu kubafasha gutahura ibyo bintu bidasanzwe byabatikiye kugira ngo bumve ko ibimenyetso byose biba ariko ari ukudatora itiro uko kurira k'uwo mupfasoni yavuze ari ibimenyetso bisanzwe mugabo ikidasanzwe ari cyamubaye ko kugira ngo nawe nyine agire ingufu zo gutahura no gushobora gusubira mu buzima busanzwe afite ingufu zo gushobora kubaho n'umutima utekanye hariho n'abajeje ubutungane iyo rero yifuje kwitura ubutungane baramufasha hari n'igihe ushobora gusanga ari umuntu nk'iyo ari ibintu byo mu muryango adashobora asubira kuri uwo muntu yamuhohoteye akamubabaza hariho aho tubakira tukabaraza tugasa dufashanya n'abandi bo mu muryango kugira ngo dushobore kuronka imisu irama yiwe yahaja kurindirira canke y'ingene yoba arafashwa ari mu bandi atari ahari ndembe
murakoze cane Dr. Herman iri imbere aho mu ntara ya Ngozi naho mukoreramwo abakenyezi bakoregwa mabi nkayo yo gukubitwa n'ibindi twumvise mugenda muvura baraza ari benshi bangana bate muri iki gihe muri iyo ntara
yego abakenyezi baza bakubiswe basinzikarijwe ubuzima rimwe rimwe mbere hari n'abaza bacumiswe bafise ibisebe biteye ubwoba turababona ari benshi ngaha mu ntara ya Ngozi kubera ku bitaro dukoreramwo twakira cyane cyane abantu bo ngaha Ingozi mugabo haraza n'abavuye mu Kayanza mu Kirundo muyinga no mu Cibitoke abo bakenyezi rero bariho basindikarizwa ubuzima kenshi ugasanga basindikarijwe ubuzima nabo bubakanye igitigiri cyabo muri uno mwaka abo tumaze kubona ku bitaro iwacu bashika kuri 54 kuva itariki imwe y'ukwa mbere muri uyu mwaka
abo ayi bari gitigiri kinini inyugeranije n'imyaka yaheze cyane n'igitigiri gito ugereranyije
turavye ibiti ibiharuro twari dufise ku mwaka uheze ku mwaka uheze dufise ibiharuro bishika kuri 46 ubu naho tumaze gushika kuri 54 donc novuga yuko ari ibintu bisa n'ibitera vyiyongera buke buke kumva umuntu udashobora gutorera insobanuro
none amabi yasinzikaza umubiri w'abakenyezi mubona ku bitaro ngaho kandi ndanabaza n'umufasoni karirengera aho Ingozi amabi akoregwa umubiri abakenyezi abari nkayahe wavuze ko bacumitwa cyane cyane amabi akoregwa naya
uretse ibyo gucumitwa gukubitwa cyane gusinzikarizwa ubuzima umuntu akaza yanavunitse yanakomeretse ubuzima bwiwe bugeramiwe ikindi bakunda guhura navyo uretse abakenyezi n'abana babigeme bamaze gushika mu bigero barakunda gukoregwa ibya mfurambi ugasanga cyane cyane bishitse nk'iyo mu masaha yo kumugoroba bashobora kuba bariko baratembera nk'ahantu hatabona cyane hameze nka
hinyegeje
nubwo ata sekirite ikwiriho yego hinyegeje ugasanga baciye bahora n'ivyo bibazo
umufasoni karirengera namwe abakenyezi bakoregwa mabi cyane cyane yasinzikaza umubiri amenshi naya ku kigoseruka
ariko ndaraba aba ashinzagarizwa umubiri kenshi amabi usanga bera mu ngo kaje zo gukubitwa guturirwa canke ukababarizwa kuborezwa igufa no warasanzwe yo gukinda ashobora gushikira abakenyezi ubatse bikiye mu mategeko kandi kenshi kuko igitigiri kinini urasanga ari n'abakenyezi bamwe babana batigeze bandikisha ubugeni bwabo nabo kenshi birasika bakahohoterwa rwose ikindi kintu dukunda kubona ni bijya byo gutunuzwa umutima tunuza umutima bakazi bamwe ndetse gukubitwa no kuboreza igufa kenshi ibitigiri turabibona kuko umuntu ategereza kujya gutaka umuntu amufasha kugira ngo amuvuge n'ababanyi abanyagihugu barabibona ko umuntu yasinziriye bakanamutabariza bidacyo gituma ushobora gusanga arizo byoroshe kubona cyane kuko afite ibikomere biboneka kandi kenshi no kumenya ko abakenyezi bitura ibigo bibafasha iyo byamaze kurenga urugero kuko kenshi iyo uwagukoreye ayo mabi ari umuntu ufite ku mutima ari umuntu ukumbuye n'abandi bantu bahore babona ko ari umuntu wawe uwo mwubakanye cyanke nabo bakaba bubakanye bishyira mu mategeko umuntu bari basanzwe bagendana kenshi birabatera n'igice cyo gufata inzu wanda mwararaje ujya mu nzu inzu wanararaje se w'ibibondo byanjye agahitamo kubihora nacyo gituma ibitigiri bisa n'ukuri kuhari mu gihugu ibitigiri uri kuharaba nko mu gihugu bagira urabona ko ibice hari ikigo kigeze kugira urabona ko abakenyezi benshi bashika nka 80% bari bakorewe ko bemeza ko ayo mabi amaze kubafikira imwe mu buzima bwayo gukubitwa
atari ubwa mbere
usanga rero atari ubwa mbere kandi aza kubivuga yatikanye usanga ya yandi mabi rero nayo gushobora kuva ku kuvu mu ngo ubwabo na mabi kenshi atavugwa hejuru twe nk'ibitigiri 120 turonka ku kwezi urabona ko abaza bavuga ko baba basanzwe ku nguvu mu ngo iyo bari nk'umwe nko mu mezi nk'atatu nawe nyine aza ari uko abona ko byamurengeye agira sike aho yosaba ugutandukana n'umugabo wiwe kenshi ubundi biguma mu ibanga akabibamwo uko atashoboye kubivugira hejuru hariho rero n'ibyo ubushashuzi atari abubatse mu ngo gusa n'abari bo bose bashobora gushyikirwa n'ayo mabi y'ubushashuzi kuvuga kuko ariko birafata abantu bariko baramenya cyane ko bakenera ko bitura uwo bafasha ni nacyo gituma bavuga ati ibitigiri ubu biraboneka kuko bamaze kumenya ko hari ibigo cyangwa hariho ibitaro bibakira bibafasha abantu rero barashobora kuva aho bari basanzwe bari bakubahuka bakabivuga kugira ngo umuntu abafashe
murakoze cyane rwose iki kiganiro n'ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika ibibazo ni byinshi ariko nabo reka tubaha kanya bagira icyo babajije cyangwa bashikirije Alfred turi kumwe
ndabumva
mwiriwe neza Alfred
Mwiriweho.
Ego, muhaduhamagaye muri hega Alfred.
Ndi mu Rwanda ariko maze kubona insanganyamatsiko mwashizeho. Intero rwose emosiyo nange numva hari icyo navuga kuri ibyo bintu.
Cyane kaze mu kiganiro ushikiriza ikibazo cyangwa icyumviro Alfred.
Icya mbere ni icyumviro wenda natanga kuri ayo mabi akorerwa abadamu cyangwa se abari n'abategarugori. Ndabona mu Burundi bikomeje gufata intera ndende ugeranyije wenda no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bigaragara yuko wenda hari inzego zikorera abadamu kwa ministeri wenda ishinzwe abadamu aho mu Burundi wenda hari ukuntu yashyiraho leta igitutu leta igashyiraho amategeko byibura arengera abadamu ni icya mbere icya kabiri abo bantu cyangwa se abo batumirwa bacu ni iki bakora kugira ngo bumvikanishe cyangwa se babwire abadamu yuko bafite inzego zibarengera noneho niba bagiriwe ayo mabibere kubiceceka bagende bitura ubuyobozi wenda barebe ko bwabarengera kuko bakomeje gutya ibintu byakomeza kuba bibi kugera ubwo bazajya bishwa kandi ibintu bikarangira gutyo mu by'ukuri abadamu ndabona bafite ikibazo gikomeye aho mu Burundi
yego urakoze cyane gose Pascal kuri ico nyene Pascal abajije mbere yuko abatumire bacu bamwishura kuri ico kibazo ugwego rw'igihugu hari ico ririko rakora umuntu yakwibaza ati ico ririko rakora kugira ngo ayo mabi ahagarike mu gihugu cy'u Burundi dutega amatwi umushinga ntaye Joseph Butore cegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu aho ku munsi wa gatatu w'indwi iheze yibukije abanyagihugu b'imakamba ingingo ziriko zirafatwa na leta kuri iki kibazo
itegeko mpanabyaha ryarasubiyemo hashigwamo ibihano ruhasha kubagiriwe n'icaha cyo gushurashuza ku nguvu mu ntumbero yo kuranduranya n'imizi amari afatiye ku gitsina nta mvo n'imwe ishobora gutuma ibyo bihano bigirirwa ikigongo uwagiriwe n'icaha ategezwa kumara umunyororo yaciwe. Itegeko ruhasha ryo gukinga no kugwanya mabi afatiye ku gitsina riramaze kwemezwa n'amashikiraganje. Ubu rikaba rigeze mu nama nshingamateka kandi turizeye ko rigiye kwemezwa vuba kugira ngo rifashe mu kurandurana n'imizi ako karanda gahohotera agateka k'abakenyezi n'abigeme kakanababuza kugira uruhara ruboneka mu iterambere ry'ingo zabo n'igihugu.
Uyo yari Joseph Butore cegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu aho hari ku munsi wa gatatu w'indwi iheze aho bari mu minsi mikuru yo kugurura iyo minsi 16 mpuzamakungu yo kugwanya mabi yakoregwa abakenyezi ku bijanye n'ico kibazo Alfred ashikirije madame murabwira abo mwakira ndakeka mu bikora ariko murabikora by'umwihariko kubushikiriza abaza kuri ico kigoseruka yuko koko hariho amategeko abakingira ubuzima bwabo bakanabwira na bagenzi babo yuko bategerezwa gushikira imbere y'ubutungane bakaba bagashikiza ibibazo byabo.
Ego ikigoseruka ni gisanduku bakira gutabonga ukibavure yariho umuntu yizije amategeko n'abafasha kugira ngo abafashe gutahura hariho n'abashingwa amanda dukorana iyo bibaye ngombwa cyane cyane iyo umuntu yabaze gutangura kujya mu butungane barateza bakamuha umushingwa manza kugira ngo ashobore kumufasha. Ikindi muri ibyo onye nuko natwebwe twafite ikindi gisaka cyo guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bashobore kumenya amateka yabo n'amategeko abagenga kugira ngo bashobore kugira ubumenyi bukwiye. Ega kenshi hariho n'abahohoterwa ntibamenye ko bahohotewe ukuntu gutangwa kumenya ko umuntu yomenya ko ariko arakorerwa ihohoterwa ukumujijura rero akaronka ubwo bumenyi hanyuma ugateba ukanamwigisha n'amateka yiwe n'ibimukingira n'ingene icyo cyaha gisanzwe gifatwa n'ibitabo mpanwa bya biri ngaha mu Burundi kugira ngo amenye n'ibyo n'ibyo bundi ari ushikiwe nayo mbabi cyangwa ujeje kumufasha amenye aho amubumbereza amurungika kugira ngo ashobore gufashwa imeze neza atanzitizi na ntoyi bahuye.
Ego murakoze cyane Dr. Manira imbere namwe abanyagihugu baza ku ivuriro ry'ibitaro byo ngaha Ingozi baramenya ko ibyo bakorewe ari ihohoterwa.
Ego nkuko n'abandi babivuze baba bazi yuko ari ihohoterwa mugabo umuntu agiye kuraba usanga kenshi mu mico y'ikirundi dufatiye nko kubyo gufatwa ku nguvu umengo n'ibintu biteye isoni hari abahitamwo kubinuma cyane ugasanga birabagoye kuvuga bakagira amasoni ugasanga mbere rimwe na rimwe baje kubivuga igihe umuntu ashobora kubakingirira ko indwara na cyane cyane nk'umugera wa sida canke ni imbanyi batashaka ugasanga baje kubivuga rimwe rimwe baracerewe kubera ngira ngo icyo yaho tubaye umengo ntibyoroshye kuvuga ko ba wakubaguye barazi yuko ari baba bahohotewe mugabo kugira ngo bashobore kuza kwitura abashobora kubakingira mu gihe bigishoboka biracari ikibazo.
Kiracari kibazo ko abanyagihugu kenshi usanga bafise imvugo ivuga ati niko zubakwa naho baba bazi ko ari ihohoterwa babandanya kuvuga ko ariko zubakwa numva ahashura kuba hari agahaze hano.
Yego mugabo cyane cyane twebwe nko kwa muganga abantu turonka bakubaguwe kenshi ntibaba bakubaguwe nabo bubakanye abo turonka bagiriwe nabo bubakanye usanga baba tenye nk'amaboko baba cumise ku izosi baba cumise mu nda kenshi abo turonka bagiriwe amabi ajanye n'imibonano mpuzabitsina usanga bagiriwe n'abantu batazi babafatiye mu ishyamba cyangwa ahantu inegeje.
Urakoze cyane Mufasoni mbere yuko tujya ku wundi munywanyi akandi kabazo nari mfise namwe y'abakenyezi baje baracafise imvugo yuko ariko zubakwa eshwe ni nayo mpamvu yuko basfata umwanya muremure cyane kugira ngo baze kubitura. Allo turacyari kumwe madame Karirengera. Ego
Allo?
Ego nari mbajije nti muri ico kiringo cuko abakenyezi usanga bafasha umwanya muremure cyane kugira ngo babiture ni za mvugo z'ikirundi bavuga bati niko zubakwa bakabandanya bahohoterwa ariko ntibagiye ico bavuze.
Nibaza cyane ko ari imvugo ya niko zubakwa ugabo yafitemo uruhara rutoyi kenshi usanga nk'ibyo byo mu ngo nk'uko nabivuze nibanga ni uguhishira ukunda ni uguhishira se w'ibibondo wabyaye ugasanga ni ibintu kumbure kenshi naho bibabaza kandi naho yumva yogenda hariho izindi ngorane ziri inyuma y'ibyo bega nk'umuntu yoba yahohotewe agakenera kumbure no kujya aho yoruhukira fatana gatongo abafise ajyamwo hariho izindi nkurikizi zishobora kuza bituma uwo mupasoni ahaguma kubera uburyo bona ko mu mico yacu kenshi abapasoni ushobora gusanga bikora muri rusange i Burundi ba itunga ryinshi riva ku mugabo kuko usanga arima itongo ry'iyo yaroye icyo gihe rero ugasanga nta bubasha afite bwo kurera ab'abana nawe nyine bwo kwibeshaho mu buryo yoshobora kujya ku kurangura ubundi murimo ngo yitunge ashobore no kuva muri iyo horase imutuma agira abaho nabi inacyo gituma kenshi ushobora gusanga bagumaho ko niko zubakwa kenshi basanga umengo umugore yagenewe kubabara no kubabarizwa igufa ubwo benshi bamaze gutahura nko miganiro tugana n'abanyagihugu mu migudu ifite iri mu gihugu hagati baratahura yuko ata muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kubabaza uko kandi barabona ko ari bibi inacyo gituma kenshi bivanye rero kuri ubwo bushobozi bw'uburyo bibatuma bahaguma ngaho na cyane cyane kuko urabona barakobwa akavuga ati ninagenda duce basaba ababyeyi baje ngo basubize ya nkwano basanga rero icyo gihe ariko uburyo buguma bugaruka kenshi kugira ngo umuntu ashobore kuva muri iryo hohoterwa yari asanzwe abamwo bo n'ikindi kintu hariho n'abandi bavuga ati ntibuta gusubira muhira ngo mbe gusubira muhira kuko hariho ibyo kubuta agateka abantu benshi bamaze gushyiraho mu mico y'abantu benshi no mu mitwe yabo nuko agateka k'umukenyezi cyo kandi k'igitsina gore ari ukuba ku mugabo ugasanga rero avuga ati ndakengegwa zofatwa neza agateka kaje kazoba kagabanutse ugasanga rero yaguma hahandi bigaca bituma kakandi kandi ko zubakwa hagumaho ubwabo kenshi azi yuko ukubaka atari gukubitwa ubu biratangwe guhinduka kubera ibintu byo guhumiriza abanyagihugu kenshi byamaze gushika kuri benshi barabizi ko ari ukubabarizwa
yego reka duhe akanya abanywanyi biragijwe ijya Amerika twongere twakire ubundi yitwa Samsung turi kumwe
halo
yego Samsung ikibazo cyangwa icyumviro
ni icyumviro handi naho ni ikibazo hari ikintu umutumire yavuze tutemeranya ko yaho umukenyezi atinyira kugenda kurega ku butegetsi umugabo w'iyo ngo aramugira nabi ariko icyo kintu sindacemera kubera yuko umukenyezi arinda asinzikazwa n'umugabo wiwe inzego zo hasi kwibarabara cingwe ku mitumba mu makartiye abamutwara abazi icyo kibazo ariko tukirengagiza ikintu abantu biharaje cyane ndagira icyo ngomba ndatwara amafaranga iyo ni rushwa ikesi barayifuta nta nahangagenda icyo kintu bakaba batahagurukiye rushwa n'ubundi baracasinzikazwa kubera yuko na bene kuba basinzikazwa nta na rimwe ndigera numva baterefona ngo bashikirize ibyiyumviro byabo kimwe ngo babaze bagumye bicaye gusa we ikindi kibazo ni icyayi
uvuga ati baba uvuga abo bakenyezi nyine
ehe ntabwo bagomba guhaguruka ngo bashikirize ibyiyumviro byabo n'ingene batotezwa nuko byogenda bo baguma bihoreye gusa kenshi na kenshi nguma numva abantu b'abashingantahe nibo bariko barashikiriza ibyiyumviro n'ingene byogenda ikindi kibazo abantu bari mu nzego zo hejuru numvirije ijwi rya Joseph Butore yabivuze ariko akenshi ibyo bakunze kuvuga ntabwo bakunze gushyira mu ngiro ntitwibagire ibyo umukuru w'igihugu yaheruka gushikiriza ngo agiye kwirukanga na bene kuba bajya rushwa ariko bene kuba bajya rushwa abamwe ugasangana bamwegereye ariko iminsi yarengana ngo ngiye kwirukanga na bene kuba ariko barajya rushwa icyo kintu nicyo kintu cyishe igihugu nicyo kintu cyishe ingo z'abantu hamwe n'ibindi byinshi mu gihugu icyo kintu batagihagurukiye
urakoze cyane Samsung urakoze cyane reka duha kanya abatumire bacu bagire icyo babivuze ko mbere yaho reka mpamagarire abakenyezi abafasoni abigeme nk'uko muvyumvitse Samsung abivuze ni muhamagare mushikirize ikibazo aho gihagaze neza na neza twumve ijwi ryanyu twumve ivyumviro vyanyu mufaso ni karirengera umushinga ntahe cyangwa umusore Samson ashikirije ibazo bitandukanye kimwe muri byo yavuze ati kimwe mu bituma abakenyezi kumbure batashikira ubutungane nuko hariho ruswa ugasanga nivyo bitumye ibazo byawo bidakemugwa aravuze ati aya mategeko akomeza gushikirizwa nkayo yashikirijwe n'icegera cha kabice umukuru w'igihugu Joseph Butore yashikirije amategeko mashasha ariko arashikirizwa amategeko ariko arakomezwa mwebwe mubibona gute
uko nashaka kumushimira cyane Samson ashikirije ibyumviro byiza cyane ibyo ruswa riri mu bintu bishobora gutuma ayo mabi agwirirana uko kenshi bisa no kudahana uburese inkozi y'ikibi ikabandanya ikora icyo kibi kuko kenshi uri kuraraba usanga asubira kuyakora kuko azi ndabikora neza ntacyo nabaye utwa rero irabifisemo kuko bivuze ati nk'amabi ahebera mu ngo n'amabi ubutumba ababanyi bose bababona rero n'ikindi kintu nyamukuru nuko nabo babanyi kenshi nabo batabatanga ruswa ntibubahuka uja gushikiriza ibyo babonye n'izo basanzwe bumva baravuga ati ni kibazo cy'urugo kandi n'ikindi ayo mabi dufate nk'amabi gushobora kuva ku nguvu yoyo asohoka atakozwe n'umuntu wo mu muryango n'umuntu yoba yababonye aronka ruswa nawe nyine aronka ruswa gushobora ashobore guhora kuko ni ibyaha bihanwa nk'uko yabivuze Butore birashobora gushika yuko umuntu ahanwe uko yategezwa guhanwa agahanwa iyo myaka mirongo hagati y'itanu na mirongo ibiri n'itanu cyangwa mirongo itatu ugasanga rero kenshi umuntu afite urwo rubanza arashoboye no guca avuga ati iyi myaka mirongo itatu cyangwa mirongo ibiri ugasanga wa muntu ashatse gutanga ruswa nini cyane kuko ubundi ntitubabona ko ruswa ari nini rwose ikindi kintu gishobora gushyira nuko ni uko n'ujya yabibonye atinya uko tubabye ibihe tubayemo kwicwa cyangwa gukurikiranwa n'uwo yakoze icyo cyaha kugira ngo yikingire ugasanga wa wundi arahoze ntafashije kudoma ko urutoke bya bindi yabona ugasanga na rwa rubanza naho bari gutera imbere arabuze abantu bamusurira kuko ni ibintu bigaruka hahandi nyine umubona ko abantu baguma bapfukira aho basanzwe babaye ubwo bakibagira yuko basa n'abo babitse ikaramu gashambara ikindi yavuze ni uko yuko ibihano birahari nibyo i Burundi amategeko y'uguhana icyo cyaha arahari kandi leta yarashyizemo ingufu zitari nke yanavuze ko rya tegeko naryo riri mu nama ishinga amateka tubaza ko vuba bashobora kubikora ndibaza yego tubaze ibihano birahari ntabwo kwidoga rwose ikibazo nyamukuru ni ingene bishyirwa mu ngiro hariho ubumenyi budakwiye hariho kumbure n'uburyo budakwiye hariho n'ubwo naruswa yavuze bishobora gutuma izo manza zitihuta cyangwa ngo zitere imbere uko twabyifuza ku bindi bijyanye n'ingene abakenyezi nabo nyine bumva hasi bakavuga babako kenshi tudashaka kumubarira ni uko umuntu ari mu ngorane kenshi biramugora kwivugira cyangwa akavuga ati ninabivuga haba bibaza ngo byarambaye ko ati none reka bigumirize ibanga ubwo hakaba n'ikindi kintu nabo barafite uburenganzira bwo gushyikiriza ibyabayeho ntibaze ko kumure bwa bushobozi bwo kugura amayinite cyangwa ubushobozi bwo gushobora guterera ibyumviro birakurikira ugashobora gutanga kumbura ubushobozi si bwinshi kugira ngo abanyagihugu b'abafasoni bashobore kumva ko boshyikiriza ibyumviro byabo bwabo ndabihagaze nk'uko icyo kibabuza cyonyine hariho n'umuco kuko yabivuze utabereza kurengera kugira ngo dufashe abandi bakenyezi bene wacu bajijuke bavuge nabo ibibabako n'ingene basanzwe bafasha abandi n'ingene kumbure bohindura ingendo zabo kugira ngo dufashe abashikirwa n'ayo mabi tuyazitire maze tuyatuze
ego cyane Dr. Manira imbere aho ingozi mukorera kuri ico kibazo nyene kijanye no kwivugira nyuma yaho mwakiriye abagiwe nabi harabasoho abaseruka abapfasoni baseruka bagasaba gufashwa mu bijanye n'ubutungane canke harabakenyezi birimizi bavuga bati ndakeneye gushikiriza ikibazo mu butungane iyo muri komora bavura
yego ico kibazo aragishikiriza ko bakeneye kwitwarira abo baba bakubaguye cyangwa babafashe nabi mu buryo butandukanye ariko rero nk'uko twabivuze kenshi na kenshi umuntu yamasanga hakenewe icyo nakwita nka campagne de sensibilisation bakabwira abantu bakabigisha yuko umuntu yoba yagize ingorane yo kwitura kwanza ubutu abashobora kumuvura hanyuma bakamukengera aba bashobora kumuvura kuko kenshi usanga tuvura abanyagihugu batafise uburyo bwinshi kandi batazi ningene bashobora gushikira abategetsi umuntu arabaho umuco kuvyerekeye uko akabarangira ati wewe sentare iri hajya nifite abangombwa ushaka kwitwara uraca hajya uragira gute uragira gute mugabo cyane twebwe nk'abavuzi tukunda kuvuga byinshi kuvyerekeye iby'amagara yabo ibijanye nuko bitwara turabahimiriza yuko ashaka kwitwara twamwereka inzira mugabo nta kinini tubivuga ko
eko none nk'iryo tangazo mwumvise ryashikirijwe na Joseph Butori cyagira cha kabicu mukuru w'igihugu iyo abanyagihugu cyane cyane aba bakora mabi iyo bumvise itangazo nk'iryo basa nkaho bahinduye inyifato canke ntibategera ingaruka zavyo z'ivyo vyaha baba bakoze ugasanga baribandanyije amabi bari basanzwe bakora muri iyo ntara ubibona gute
jewe nibaza yuko ntagiye kuraba baba nkaba abasanzwe bubatse bafatana nabi abo bubakanye canke abo nokwita abaderenka sindwe no kivuga mu Kirundi abantu atakazi basise baba baje bicaye ngaho ari kunkurumogi ari kunkwe inzoga ibyayura mutwe babona umuntu w'umwigeme canke w'umukenyezi bakarengera ko bakasinzikariza ubuzima abo kubera ubusanzwe abasanzwe abona imibereho yabo babayeho ukuntu mu bintu byo ya kufata ibyayura mutwe n'abantu ahubwo ubutungane bw'abari ko buriruka inyuma polisi yamirikiriruka inyuma mugabo kuvyerekeye guhindura imico umuntu abona mengo sikirenga
reka duha kanya wundi munywanyi turafise Emmanuel kumurongo Emmanuel turi kumwe allo Emmanuel ya Emmanuel ngira ga telefone karamugoye kuri ico kibazo nyene tukiriko
allo allo ndi mana tafe
Imani rakiza, ego, mani rakiza, kazi mchiganiro, duha magayuri
hii. Imani rakiza, Pierre Claver.
Pierre Claver, ego.
Jewe, ndatanga itani, kuzema hile kubuka mkanya, kumukiru, amabi, ya wangabu wa, ahohote la, abagore wabo, chagumayo angere sana.
Muyihe nhara, ego, vuga tuku.
Mkiru undo, nisihanduari yombuka.
Uti mkiru undo vjifashe guti.
Bo oya ubungu ndi bujumbura gusa numvise ukugena bubagabo babandanya bahohote abagore babo
mu Kirundo twashikirije iriya nkuru y'urya mukenyezi yishwe kuri uyu wa gatatu ariko mu docteur dufise ku murongo akorera mu ntara ya Ngozi kuri ico
uvuga rero nashaka guhanura nashaka gutanga impanuro ku bantu babagabo bahohote abagore babo
yego
ikintu cyane cyane nusaba uko abatwari buraba abo bagakubera kenshi mu kubikora babikora kubera biba bivuye ku buregwe ku kuboregwa bakaraba rero bakaraba kuri ubwo bari bakunda gutiramira ko abantu barengeje bakabahana mu kunywa cyane bakabahana
urakoze cyane mufasoni karirengera mubona mu kigoseruko y'abakenyezi baje baravuga cyane cyo kibazo cyo kuboregwa abo bivyubakanye kiraseruka cyane
oya kenshi uri kuraraba usanga nkuko ariko aravuga nuko umuganda wa muntara ya Ngozi yabivuze ukuri abantu bakora ayo mabi usanga hari ibyigwa byakoze usanga mu 99% ari abantu basanzwe baba mu buzima busanzwe kandi ari abantu basanzwe atangorane n'ubuzima ari ubwo bw'ukwiyerereza bw'akaboregwe gukugira umugi basanzwe bafise cyane iyo 99% usanga ari wa muntu wese bishika tugatangara kuko yarasanzwe kandi benshi baba basanzwe bafise ubuzima bujyanye n'imibonano mpuzabutsina atangorane nyamukuru ziba zirimo cyo bisigura yuko izo by'akaboregwe uko kukwiyerereza ni ibintu bishobora gutuma kumbure wa muntu abicamo kugira ngo ingufu yo gukora icyo kintu ubwabo muri rusange abantu babanye nk'abagore n'abagabo sakaboregwe usanga ari
imikamere
yagiye itoteka
yoba ari kamere y'abo bagabo canke biva kuki
ukuba mu kamere hajya kenshi iyo ihohoterwa waribayemo ntugira ikintu kigufasha urashobora kurikorera abandi canke ikindi kintu gisa iyo mahohoterwa gera bakenshi bihera ku kantu gato ukutumvikana gato ikagenda karakura kuko ataki yago kenshi mungo ukiyasanga cyane cyane muri zongo bashikaho bicana usanga abantu batavugana ibijanye n'ubuzima bw'urugo bikagenda birakura iyo bigiye birakura rero bakabura n'umuntu numwe kugurana ko bavuze ko abafasoni babikenyerera ko nibabibwire n'umuntu kugira ngo ujyango bahanure cyane abandi babanyi babaseruke ko bagenda barabibika kujya kuva mu kirundo gutaramunda ugatarura ibibodze bigata kugera aho kagenda ku cyahabona hageze ku rupfu cyane ukubabara birenze bari gushobora gukinga imbere y'igihe iyo babantu tubona tumenye yuko basanzwe babayeho ibintu bitameze neza benshi barabikenyera kuko ari amabi yo mu ngo bakabihora ugasanga rero bishyize aho abantu bicana yari wa muntu yari asanzwe ari umuntu ameze nk'abandi kandi yari afite ubuzima busa n'ubw'abandi ugasanga akoze ibyaha kubera yagiye arabika gahoro gahoro bigashyikaho uguturika bikajya ahabona
yego ego ariko nkuko muganga Manira imbere yabishikirije mu ntara ya Ngozi habo abo yise abadelenka no kuvuga abagizi ba nabi baba baburewe arabona ibihe bimwe usanga arakaburegwe kabiteye cyane cyane nk'ibwo bwicanyi bwabaye kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Kirundo muri burya bwicanyi umugabo yari yaburewe yarabivuze bavuze ko hari harimo ukunywa nivyo vyatumye bigera ku rugero gukwica uwo mu kenyezi wiwe birumvikana ko navyo nyene bifise uruhara rukomeye cyane reka twakire wundi
nitabwe yuko cyo gutuma umuntu yose ingugu y'ikintu yaramaze imisi yiyumvira gukora fungure agakubita maze akarenza urugero kuko harimo akaborego ubwabo usanzwe abantu bari basanzwe babayeho neza uravye mu kibano usanzwe basanzwe bafite ibindi bibatuma bahora babicanwa bijya gukubitana misi yose ako kaboregwe rero nahuze yuko gashobora gutanga inkungu zirenze cyangwa gatuma umuntu yokoze birenze ubwo kenshi siko gatuma bakora ayo mabi abasanzwe ari abantu basanzwe bakora ayo mabi akaboregwe kakaza gusa uha inkungu cyacaha kuko yahora avuga ati ubuhoho ndamuku kenshi urabanza gukora n'abantu banywa ntibashoboka batukana iyo katari gasanzwe ari akantu gasanzwe muri we
birumvikana reka twongere twakire ibindi bibazo by'abanywanyi bijwe rya Amerika twakire uwitwa Jean Baptiste turi kumwe
ndabaramukije ndabaye mwiriwe ndaramukije abanywanyi ariko harumviriza ijwi rya Amerika arabari nga mu Burundi cyangwa mu Makungu
amahoro neza Jean Baptiste uhamagaye uri he
ubu ndi Bujumbura nga mu gisagara cha Bujumbura mbere no bagati santere zire kanya hagati mu gisagara
ni byiza cyane none iki kibazo kibona gute ikibazo canke icyumviro w'ubufise
cyo bwa mbere iki hato ama ni icyumviro nashaka mbanze mbaze uyo mutumire
uhe
uwo mutumire uwo mu mama jewe ni bada nti ubwa mbere nkuko urya muganga w'ingoda bivuze yo kuri mwebwe murabona yuko gufata umugore mwabyaranye mufitane yabana ugakata umutwe cyangwa ukamutema idosi murabona ko ari ibintu byoroshye by'uko abantu boza barorosha ngo nakaboregwe kuva mu myaka yose jewe nabayeho jewe ndafite imyaka irenga 30 abantu baraboregwa inzoga baradinwa jewe mbere niwashaka jewe ngira 10 kuvuka mu nda kwa mama na papa mama wanje nta ndoga yanwa ariko papa yari umuntu w'imboregwa imwe novuga yuko yasoma indoga kwera kayihaga kandi kubera ko jewe nsanzwe mvuka ruguru nabantu turabantu dufite ibitoke byinshi baragana ugwagwa cyangwa nibiyeri nibindi ntivyari bwanagwihira abantu baraboregwa umugore n'umugabo bose bakaboregwa mugabe ibyo bintu ntivyabaho ikibazo rero nagira mbaze uwo mutumire w'umumama turavye iyi nyifato yuko utabumva ngo umugore ngo yishe umugabo ngo umugabo ngo yishe umugore wiwe burya ntabwo mubona yuko kumbure yewe ndaheba nyibata nti mbega ni muri ya misi y'umuhero Yesu Kristo yandika avuga ati misi y'imihero hazoba ibintu byinshi yewe imihero bikantera ubwoba kubera iki usanga umugore nga mukamenge hariho umugore yigeze gufata isombe atesoka ku mugabo arasharimuka hariho umugabo yigeze gufata amazi arasoka ku mugore arasharimuka rero nkavuga nti yukuri nituze turahishanya canke ngo turengarenze ko ahubwo je nagira ndamubaze nk'uwo mu mama kuva yaruka numva katarimo kwatari umuntu muto indoga ntibazinwa abantu ntibaborerwa nimba baraborerwa ubuhinyi byo bintu mubona ko biterwa n'iki mbega nukubera ko hoba kumbure ubwo ntabwo mubona ko ari kubera hagati y'umugore cyangwa umugabo ntabwo mubona ko abagore bubu bo basigaye barengera abagabo cyane gushikaho umugabo mu mutwe yumvira no kwica umugore wiwe cyangwa ntabwo mubona ko yoba ari umugabo abwo warabagabo nkuko gende umugabo ndabikubwira umugabo naho nuba nanyoye cewe nshitse mu rugo ndadodora cyane nkavuze isone ntashe umukoza kugurura cyane umudama kugurura ninjemba naborewe cyane ndakuryama umugabo sinoborekwa umurebwe ku mugore ibyo bintu none ntabwo mbona ko yoba kumbure ari mberonke hagati y'umubyeyi yaba yareze umugabo cyane hagati y'umubyeyi yaba yareze umugore hamwe intererano nayo ubu ikintu mbona nobata ujya muganga w'ingozi nimba ariko aratwumviriza
yego turi kumwe
yavuze yuko ngo kumbure ngo koba ngo arakaboregwe urumva we yavuze ngo abaderenga
birashika rimwe na rimwe kuko twatanze n'akarorero k'umukenyezi yishwe kubera akaboregwe k'umugabo wiwe
yego mugabo je nagira ndababwire mu kirundi mu mico y'iwacu nka mu Burundi ko je n'umurundi nta muntu n'umwe naho waborewe ushobora gukora ikintu atari uko kiri mu mutima cyangwa warashyumbiriye kuko udorabe jyewe ahomba n'ahantu hari abantu bakunda kwisomera akarogama gase mvuze ngo baba baborewe ndavye imico yahomba hari abantu imico nakuriyemwo jyewe sinokwemeza yuko ari abantu baba baborewe kugira ngo uboregwe wice umugore cyangwa kugira ngo uboregwe wice umugabo uri umugore ahubwo nimurabe yuko bari nderonke cyane eske mbega bivana n'ibi bintu turimo turakuriramwe mu Burundi no mu Rwanda muri bihugu byo muri Afrika no muri Congo ibi bintu by'ingwano
reka Jean Baptiste nibaza ko icyumviro n'ikibazo cawe gitomoye neza kandi bacumvise reka duhe akanye n'abandi banywanyi
meko murakoze rero umugore wa mwiza
eh urakoze cyane gose Jean Baptiste
yego
Jean Baptiste yashikirije ibitari bike batumire bacu aribaza ibibazo byinshi arabaza ati mbega ni ndero nke isigaye iri mu bantu arabaza ati mbega no kurengera kw'abagore kubagabo babo abantu ndakeka yanavuze yuko kumbura ashobora ko hari nibibazo byo mu mutwe bitewe nibihe tuko turacamwe mu Burundi no mu Rwanda mufaso ni karirengera mwe mubibona gute kuvyo Jean Baptiste yashikije
arizo Jean Baptiste afikirije ne tubona kumwe cyane cyane yuko izi kuvuga ngo umuntu yishe umuntu kubera kaboregwe akaboregwe bisha nuko umuntu atanguye gutanga isiguro y'icyaha cyakozwe ukugira ngo atangure kugabanura uburemere bw'icyaha yakoze kandi iyo umuntu yishe umuntu cyangwa umuntu yakoze ikibi arisigura mu makosha ariko arabamwe ubwabo uko avuze akaboregwe ibintu nk'uko nagenda bivuga jewe sinemera ko ariko kamutuma ashika gukora iryo hohoterwa aho rigeze uko mu ikindi kintu yavuze je numva n'umubwira havuga ibyo zikurengera nate kugira iki burya amabi akorerwa abakenyezi cyangwa akorerwa n'abagabo birashika nta gihugu na kimwe atarimwo ugabo arutana uburemere bivanye ibihe ibihugu birimwo bivanye iyo mico bivanye ibihe by'intambara cyane iki kuko ndaraba mu Burundi cyane cyane bye ku ntara yo mu Kirundo kuko niho hakunda kuba amabi yo kwicana kenshi agiye kuko nagiye mu ntara y'umukindo kuri ababi ingene abakenyezi aho babegeranyirije bakiriwe ayo mabi uraraba neza intara yaciyemo ubwicanyi butandukanye n'intara yaciyemo inzara nini cyane intara irimo ukwihebura n'abantu baciye mu mahohoterwa benshi atigeze afashwa abantu batigeze babegera ngo babafashe ugatusanga n'ibikomere bikiri ku mutima kuba bitembera muri bo bigatuma babona ko kugira ngo umuntu aronke icyo yifuza ari gukuraho ubuzima bw'uwo kugira ngo umuntu aronke icyo yifuza ari gukubita uwo muntu byose bagakoresha ingufu simvuze ko ari mu Kirundo gusa niko nshaka gusigura igituba mu Kirundo ubu biriko biraboneka nkumvura no mu Kirundo babivugira hejuru hariho ahandi batabivuga ayo mahohoterwa rero ubu atangiye gutandukira hose mu Kirundo baratabwa kubivuga tubamara kubyumva mu Kirundo Kirundo ubwo ubu tubabyumva no mu zindi ntara zitandukanye no mu bisagara bitandukanye kubera iki kuko abantu batigeze bafashwa kugira ngo tubafashe kuva muri ayo mahohoterwa ari ay'intambara ari ay'ubukene ari ay'inzara babayemo bagatagerageza kwibako cyane cyane kugira ngo basanga abana bakura babona yuko icyo yifuza ategeza ku kirongo rega benshi ubwiye nuko abari kugukubitana no gukubitana usanga zitari imvo n'imvo ya cyane gusa tuma rero abantu babura ikiyago kugira ngo duce tuje mu byago ngo dutorere inyishu y'ibazo bisanzwe bihari bese bagashashaka gukoresha inguvu zabo aho zisanzwe zigera bishobora kuba ari inguvu zo mu mufuko inguvu zo mu mubiri cyane inguvu zitandukanye akariza akoresha kugira ngo aronke cya kintu ugashusanga rero gukwica gukwiba ugutoteza umuntu bisanzwe bitangwe kuba ibintu bisanzwe bimaze kuba ibisanzwe birashikira no mu ngo ko mu ngo washaka niho hahera indero nyamukuru ni ukuvuga ko nitutafasha izo ngo ejo ntituzi icyo abana turiko tubarera urwaruka rwacu bazovamwo naho rero Jean Baptiste atababwira amakenga kuri ibyo bitahuritse cyane naho tutegereza gushyira inguvu nyinshi gufasha abatandukanye kugira ngo tubafashe mu kubahamura ndobane bagiye baracamo zasigiye ibikomere binini ku buzima.
Ego muganga Manira imbere nawe uri mu ntara zo mu buraruko uregereye intara ya Kirundo muvise mufasoni karirengera aravuze yuko muri iyo ntara koko harabaye bwicanyi n'ubushakashatsi burerekana yuko ari abahahamutse batari bake mwebwe kuri mwebwe mukorera mu gisata cyo kubaga ego ariko mu bitaro mukorera mu ngahingozi ibibazo by'umutima bisari ibibazo bifise harimo ibitigiri byinshi cyane by'abantu bafise ibibazo by'umutima cyangwa ibibazo byo mu mutwe byifashe gute
murakoze rwose ko muri ico kibazo ku bitaro dukorera ko vy'ingozi nta gisata dufise kijejwe gufasha abo bantu baba hahamutse bivuye kuko baba bafashwe nayo nabo bubakanye canke baba bakorewe ivyo twita gufatwa ku nguvu ariko rero duhirwe duhishije turafise ico nokwita ivuriro un centre ijejwe kwakira abantu baba bashikiwe n'ingorane nk'izo ziri kure y'ibitaro vya Ngozi iri ku birometero 10 gusa aho bita ku mubuga turonse rero umuntu yahuye n'ingorane nk'izo yahamutse yameze nk'ubusa ubwenge kubera yaba yagiriwe nabi n'uwo bubakanye kubera yaba bafashwe ku nguvu kandi nanoneho n'umuntu yaba yagize ibibazo vyo mu mutwe bisanzwe turashobora kuca tumurungikaho ku mbuga tukamwereka inzira yofata kugira ngo bashobore kumutunganyiriza.
Urakoze cyane rwose. Reka twakire undi munywanyi akanya kariko katubana gake ariko twakire undi munywanyi afise ikibazo cyangwa iciyumviro ni Mohamed. Mohamed turi kumwe.
Ego ni Mohamed mugabo naratwere kandi ni kama Mohamed dina na ni kwa Diomed ni kama Mohamed.
Diomed uduhamagaye uri?
Jewe karere ka Bujumbura ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
I Bujumbura. Ikibazo cyangwa iciyumviro mu masegonda make cyane kugira abatumire bacu baronke umwanya wo kwishura.
Ego banze nkundi reka twimande ndamutse abarundi bose ariko batumbiza n'urundi bwose ariko batumbiza nawo nyine muri leta zo ndamwe ariko batumbiriza.
Ego.
Ego ku kabazo kandi ka mbere cyakuvuga ku kabazo ka mbere ku bantu bahohoterwa mbe banyakubahwa kuko mwebwe tubona abantu b'abagore benshi duhereye mu ntara za Kayanda hari umugore yihaye ibara aho yitwa umugabo wiwe kandi amuziza kubera batasangiye icupa mbe banyakubahwa abo bagore bahohotera abagabo babo kubera ngo baba batasangiye agacupa mwokora iki kugira muraho uko nyene mu agateka kabo kogumizwa mu bugabo ako n'aka mbere aka kabiri nako ego abagore barahohoterwa nibyo barahohoterwa mbe ko twebwe twama tubona polisi yama gihohotera abantu b'abagore ngaha mu gisagara cya Bujumbura mwe mwokora iki kugira muraho icyo gipolisi kireke guhohotera abantu b'abagore kuko turabye abagore benshi bahohoterwa n'abapolisi ni benshi cyane.
Mohamed wabibonye amajahe wabibonye amajahe abagore bariko barahohoterwa n'abapolisi
barabakubita bakabagusa ugasanga bamwe bamwe bahabutse ahagupfa bamwe bamwe barasara
haraho uheruka kubibona tubwire neza na neza haraho uheruka kubona neza na neza umupolisi yahohoteye umukenyezi byari bigenze gute
mu gisagara cya Bujumbura twama twabibonye kwese twama twabonye bakubitwa inkoni bamwe bamwe b'abagore kandi turaje n'abagabo bamwe 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 bahohoterwa cyane n'abapolisi
barakomeye. Urakoze cyane Mohamed
agateka kabo kagende neza
mu majambo make cyane. Mufasoni mu ishuri kibazo cha Mohamed yavuga yuko abagabo bakwiye gusubiza gateka kabo kuko ngo nabo barakorerwa mabi abakenyezi barabakorera mabi nico kibazo cerekeye abapolisi bakubagura abakenyezi mu bivuga kwiki
tunovuga novuga yuko abantu bose barashobora guhohoterwa nta ukumiye kandi umuntu yahohotewe arashikira abashobora kumufasha uwo ari we wese nko mu kigo baramwakira kandi bakamutunganiriza bafasha abakenyezi wari we wese so kibazo cyo gukora bahohotera abakenyezi nibaza ko bishitse akose agahohotera abakenyezi ari mu mugwa abandi bantu benshi bakora ayo mabi uko yahisemo umugwa wa polisi umbure n'abandi barakora ibyo byaha bose bategereza guhanwa uko amategeko abivuga kugira ngo dukingire aba kugwanuka abakenyezi kugira ngo duhe kazoza keza kutagiramwo ihohoterwa
urakoze cyane
abariko bababamwo uburundi bwacu
ego murakoze cyane gose batumire bacu mbere yuko dusozera kino kiganiro reka twumve impanuro zatanzwe n'umushikiranganje ajejwe gateka kazina muntu ku munsi wa gatatu heze
dusabye abagabo n'abasore guhindura ingendo twirinde gukorera abandi abakenyezi n'abingenzi abo bari bose kose mumenye yuko iyo umukenyezi akorewe amari numushire mu gishingo cy'umubyeyi wawe mama wawe numushire mu gishingo cya mushikawe numushire mu gishingo cya mubyarawe numushire mu gishingo cy'inshuti yawe
uyo yari umushikiranganje Martin Ivyabandi ajejwe agateka kazi na muntu ndashimiye abatumire bacu Madame Karirengera na Dr Manirimbere abatumire bacu buno munsi ndabashimiye mwese mwaduteza amatwi bari kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri Sanga.